Muruva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 30 ukwezi kwa 7 umwaka w'2018. Usibye kuri FM muratwumvira no ku mirongo migufi kugera saa 2 kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Amakuru: abana b'Abarundi bahungutse ntibazi neza ururimi rw'igihugu cyabo cyababyaye.
Baravuga Kirundi, baragacishamo n'agaswahili gake gake, ariko Ikirundi barakivuga mugahu cyandika bikabagora.
Uyu ni Janine Inamahoro, mwarimu ku ishuri rya Mugu, komini yavugizo y'intara ya Makamba. Aba bana bagiye guhabwa amasomo y'Ikirundi n'Igifaransa muri iki kiruhuko. Naho mu Rwanda, ikibazo cy'abana bagwingira gihangayikishije inzego z'ubutegetsi. Nkuko mubiza ariko, amakuru yo mu biyaga bigarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na Royozi Bigirimana.
Urakoze Thomas. Abanyemari baritavye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana. Amatora yaranzwemwo ibitero mu bibanza bimwe bimwe byo gutoreramwo mu bice bisanzwe birangwamwo ubwicanyi bufatiye ku moko hamwe n'iterabwoba. Guharura amajwi biza vyatanguye muri bimwe mu bibanza 2025 vyugaye imbere y'ibindi. Ibiharuro vya mbere vyitezwe mu masaha 24, mu gihe ibiharuro vya nyuma bizotangazwa hatarenze ku munsi wa 5. Perezida Ibrahim Boubacar Keita w'imyaka 73 ahiganwa n'abandi bakandida 24 barimwo n'umukenyezi. Keita yatowe mu mwaka wa 2013 yagirizwa naho batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze ari abashikiranganji batari bake, ko yananiwe no gutwara kandi atashoboye kubungabunga umutekano mu gihugu. Abanyagihugu bashika amajana 3 barishwe mu mishamirano hagati y'amoko muri uyu mwaka wonyene, mu gihe 5 umwe yotsinda ku majwi arenga 50%. Ayandi matora zoca atunganywa ku itariki ya 12 z'ukwezi k'8 kuri mbere. Ahandi havugwa amatora ni muri Zimbabwe. Robert Mugabe yahoze ari perezida w'ico gihugu yatangajije ku munsi w'Imana ko atazotora umugambwe uri ku butegetsi za NUPF mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuri uyu wa mbere. Yabitangaje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku nyubakwa yiwe iri ku murwa mukuru Harare. Ayo matora abaye aya mbere mu kiringo cy'imyaka 38 atarimwo perezida Mugabe nk'umukuru w'umugambwe za NUPF. Mugabe w'imyaka 94 yatanze imihoho agondojwe n'igisirikare. Abajijwe igituma hatazotora umugambwe, Mugabe yishuye ko atumva ingene yotora umugambwe watumye abukwa ameze muri iki gihe. Yavuze kandi ko we n'umuryango wiwe bafashwe nabi mu mezi 7 amaze atembagarijwe ubutegetsi. Naho abakandida biyandikishije guharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ari 23 abagaragaye ko bafise ijunja mu bikorwa byo kwiyamamaza ni Emerson Munangagwa wa ZANU-PF asanzwe arongo icyo gihugu na Nelson Chamisa wo mugambwe MDC ukomeye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Wahoze urongowe na Morgan Tsvangirai yafuye mu kwezi kwa 2 umwaka wa 2018. Hano muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaragabishije ku munsi w'Imana ko ashobora guhagarika imirimo ya leta yose mu gihe abashinga amateka batokwemeza amafaranga yasavye yo kubaka uruhome ku rubibe icyo gihugu gihana na Mexique kugira abuze abinjira muri Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Perezida Trump mu butumwa bwiwe yongeye kuvuga ko Amerika ikwiye kwemerera abantu binjira ku butaka bwayo ari uko babikwiye kandi bafise ubumenyi bukwiye. Trump agabishije guhagarika imirimo ya leta mu gihe amafaranga leta iheruka guhabwa n'abashinga amateka ngo ikoreshe aherana n'impera z'uku kwezi kw'icenda kuzoba kuri imbere, mu gihe kandi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka nyene Amerika izotunganya amatora y'abashinga amateka yo hagati ya manda y'umukuru w'igihugu. Muri Amerika kandi umuntu agira gatandatu aramaze kumenyekana mu bamaze kwicwa n'umuriro uri kuratongora amashamba mu buraruko bwa leta ya California aha muri leta z'umwe za Amerika. Abategetsi bo muri county ya Shasta bashikirije ejo kuwimana kuwo muntu yapfuye kuko atumviye akamo yatewe ko guhunga. Yongereye ku bandi barimwo abana babiri hamwe n'abazimya imiriro babiri bamaze kuhasiga ubuzima. Abategetsi bavuga kandi ko abandi bantindwi bo mu gisagara cha Redding mu buraruko bushira ubuseruko bwa San Francisco bakironderwa gushika batazi irengero ryabo. Uwo muriro umaze gutuma abanyagihugu baharugwa mu bihumbi amacumi bahunga ingo zabo nayo inyubakwa amajana atanu na cumi n'indwi zarasambutse nyinshi muri zo n'amazu y'abanyagihugu. Ahandi havugwa imiriro ni mu gihugu cy'Ubugiriki aho mu mpera z'indwi turangije ico gihugu cyatanguye gufuba abahitanywe n'umuriro waturiye uturere two kwinezerezamwo mu buseruko bw'umurwa mukuru Atene mu ndwi iheze. Abategetsi bajejwe kuzimya imiriro bashikirije ko igitigiri cy'abapfuye gishika ku bantu 91 kandi abandi 25 ntibaramenyekana nabo irengero gushika ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi bavuga kandi ko benshi mu bapfuye baturiwe n'uwo muriro ariko hari n'abandi bafiriye mu mazi bariko bagerageza guhunga imbeya zawo. Ubugiriki bushikiriza ko uwo muriro watewe n'umuntu yabikoze ku bushake bwiwe mu ntumbero yo kugirira nabi abantu. Wanyarutse kwandukira akarere kose bitewe n'umuyaga mwinshi wagenda muri ako karere.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi abana bahunguka bo mu ntara ya Makamba bagiye kuronswa inyigisho zo kubafasha kujya ku rugero rw'abandi bana mu ndimi z'ikirundi n'igifaransa. Izo nyigisho zizatangwa muri ubu buruhuko n'abigisha baherutse gukarishyirizwa ubwenge n'ishyirahamwe Hope 87. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Ku biharuro vyegeranijwe n'ishyirahamwe Hope 87 muri uku kwezi kw'indwi, intara ya Makamba yonyene ifise abana 7,000 bahungutse bakaba ari abashoboye kwiyandikisha mu mashuri. Abo bana bashika mu Burundi bafise ivyizere yuko ubuzima bugiye kuba bwiza nk'uko Sherlin akigeme k'imyaka 11 kabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ya mu Burundi ndahora ndiga mu wa gatatu shitsinduta abaca abantu ara ku ishure cyenda duga mu wa kane. Jinda ndipfuza ko ndoshikira ku ishure nkipfuza ko ndoronka impuzu nkaronka amakaye nkaronka amakaramu nkaronka ibirato n'ingene twokwiga neza ku ishure.
Ariko imwe muri iyo miryango ntiyoroherwa gusubira gutangura ubuzima mu gihe ataciba yarasize aho yari yarahunze. Ivyo biraheza bigatera ingaruka ku bana iyo hageze kuja ku ishure. Yvette ni imfura mu muryango w'abana batanu umuryango utishoboye.
Batwengwa n'umunsi ntidufungura kubera atavyo barosa bateka.
None kenshi mufungura ryari? Mufungura kangahe ku munsi?
Ifungura rimwe mu ijoro. Nacenoke cabana cansiganoke civyombo tutuza gufungurira ko mu icumi.
Birakorohera kuja gukina n'abandi bana?
Sinina neza kubera mbashonje.
Hejuru y'izo ntambamyi abigisha baravuga yuko bagira ingorane rimwe na rimwe iyo ariko baratanga ivyigwa kuko bamwe muri abo bana bahungutse baza baribagiye ikirundi eka n'ururimi rw'igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Janine Inamahoro umwigisha wo kwishure rya Mugu muri komine yavugizo.
Turafise abana bahungutse muri abo guhera mu wa mbere. Jewe ikirundi hanini kirateye ingorane mu bana b'intango. Abana baravuga ikirundi baragacishamo n'agaswahili gake gake ariko ikirundi barakivuga mugahucandika bikabagora. gutegura kagerageza uburyo bwose bwo shoboye ariko hageze ko ndabaza kibazo mbona ngo bavyumvise kashasanga hari ubudasa budasanzwe kuvyumva narabigisha
kugira iyo mwigisha ntashikira ihangira aba yarihaye yasanze hari ingorane agiye gutorera umuti afashijwe n'inyigisho yahawe n'iryo shirahamwe Hope 87
ingorane ndahasanze nuko tuba twigisha uruvangitirane rw'abana bamwe batari barahunze n'abandi bahungutse batari bamenyereye neza ikirundi bakimenyeye mu kuvuga bacankiranya n'izindi ndimi abo ni ingorane rero ariko umuntu ariko arigisha uruvangitirane rw'abana acagera ngo ngirango bajyanye ngo nukudatahura kwabo
abo bigisha abo mu makomine yose agize intara ya Makamba bagiye gufata iminsi yo mu buruhuko kugira ngo bigishe izo ndimi z'ikirundi n'igifaransa abana baherutse guhunguka eka mbere no mu bihe by'amashure bazoza baratuma kabo abana mu minsi y'akaruhuko k'impera y'indwi kugira babashire ku rugero rumwe n'abandi banyeshuri mu buyobozi bujejwe inyigisho mu ntara ya Makamba barakenguruka ishirahamwe ryagiye imbere mu gufata mu mugongo ikibazo cari gisanzwe gihanza abo banyeshuri bahungutse Leonia Nshimirimana arongo ubwo buyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Makamba arasaba ababishoboye gufasha no mu bindi abo bana bahungutse bakenera na cane cane ibikoresho by'ishuri. I Makamba, Krisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda inteko ishinga amategeko imitwe yombi yaganiriye na ministri w'intebe ku kibazo cy'abana bagwinjira no kuboneza urubyaro. Eric Bagirubusa arabitubwira neza.
Imibare ku bushakashatsi bw'imibereho y'ingo yashyizwe ahabona mu 2015 igaragaza ko abana bari munsi y'imyaka 5 bangana na 38% bagwingiye. Impamvu ziri gwingira cyane zishingiye ku mirire mibi, amakimbirane mu miryango n'izindi. Umukuru wa guverinoma akavuga ko bifite ingaruka kuko ngo imibare ya 2012 igaragaza ko leta itakaza miliyari zisaga 500 z'amafaranga buri mwaka.
Hano iwacu mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka 2012 nubwo haciye imyaka igera kuri 6 ariko bufite icyo butubwira bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari 550 na miliyoni 400 zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo. Aya mafaranga angana na 11.5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ariwo GDP. Iki gihombo kandi giterwa n'ikiguzi kibigenda mu guhangana n'ingaruka z'ibitarakozwe bana bakiri bato.
Ministre w'intebe akavuga ko kubera uburemere bw'ikibazo byatumye gahunda mbonezamikurire y'abana bato bayishyira kuri gahunda ya guverinoma.
Iyi gahunda ifasha mu guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'umwana. Ifasha kandi no gukemura ibibazo by'ihohoterwa bigenda bigaragara ku bana bato ndetse n'ibijyanye n'imibereho n'imikurire yabo.
Leta iragaragaza ingamba mu gukemura iki kibazo ariko hakabaho izi inteko ishinga amategeko ivuga ko zidahamye. Kimwe mu bihangayikishije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi nuko ngo nta gahunda ihamwe mu kuboneza urubyaro mu Rwanda. Ni mu gihe leta ivuga ko umugore umwe abyara abana bane mu gihe mu 2005 yabyaraga abana batandatu. Depite Pierre Claver Rwakaba akavuga ko ibibazo bihari hafi ya byose bishamikiye ku kutaboneza urubyaro bya nyabyo kuko ngo hari umurenge basanze haravutse abana 3,000 ku mwaka.
Hari umurenge umwe mu karere kamwe aho tujya dusura twasanze mu mwaka umwe batubwira ko havutse abana 3,000. Numva hakwiye gufatwa ingamba zifatika.
Naho mugenzi we Depite Inyasiene Nyirarukundo akamwunganira avuga ko hari imyumvire yagombye gucika ku Banyarwanda.
Byari umwana umwe kuko ari ushoboye nta kine gukirimo nkuko ushobora kugura igare utayoye ko moto zihari cyangwa se imodoka zihari ariko waguze igare kuko ari ryo ushoboye. izurangwe ririmo zabyare muheke ukagira ngo gushyingirwa no kujya kubyara ibintu nk'ibyo.
Ni mu gihe Depute Christine Muhonga yirewe asanga hatagize igikorwa ku kuboneza urubyaro, leta yazisanga gahunda zose ishyiramo ingufu mu guhangana n'ikibazo cy'imikurire itaboneye bisa no kuruhira ubusa.
Umubyeyi abyaye abana batanu batandatu barindwi, mu by'ukuri ntaho twaba turiho tugana. Niyo twaha abana shisha kibondo, niyo twabashyira muri gahunda zose, niyo yaba ari muri VUP, byose byaba bimeze nko gusuka amazi ku rutare.
Inzobere mu by'imikurire y'abana bato zozemeza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% nyuma y'imyaka itatu avutse kuri Depute Juvenal Nkusi bigakomeza kumubera ihurizo rikomeye, mu gihe muri iyo myaka itatu umunyarwanda akaza ababyaye abana batatu, agasaba gufata ingamba zihamye.
Mwambwira ukuntu azita kuri abo bana, atwite, azabonsa, azabagaburira, azabishoya n'umugabo yenda nabwo namufasha.
Minisitiri w'intebe Bwana Ngirente akavuga ko hazakomeza kubaho kwigisha mu kuboneza urubyaro binyuze mu bukangurambaga butandukanye. Imibare y'ubutegetsi igaragaza ko mu mezi atandatu ashize hamaze kuvuka abasaga 160,000, bivuze ko umwaka ushobora kurangira havutse abatura karere kose. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, siporo n'imikino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru kwa gatanu w'icyumweru gishize i Kigali harangiye irushanwa rya Sekafa ku makipe y'igihugu y'abagore ryari rimaze icyumweru ribera kuri Stade Regional i Nyamirambo. Amakipe yari yitabiriye iyi Sekafa ni atanu, ariyo u Rwanda rwari mu rugo, Uganda, Kenya, Tanzania na Ethiopia. Aya makipe yose yagiye ahura hagati yayo, hanyuma ikipe igize amanota menshi mu mikino ine iba ariyo yegukana igikombe. Imikino ibiri isoza yabaye kwa gatanu niyo yabaye gake murampaka. Mu mukino watangiye isaa 8, Tanzania yihanangirije Ethiopia iyitsinda ibitego bine byose kuri kimwe. Iyi ntsinzi yatumye ikipe y'igihugu y'abagore ya Tanzania yuzuza amanota 7/12, bityo yisubiza igikombe cya Sekafa yari yaregukanye mu myaka ibiri ishize. Mu mukino wa kabiri watangiye isaa 10:30, abagore b'abanyarwanda bari bitezweho gukora iyo bwabaga bagatsinda ikipe ya Kenya bakegukana nibura umwanya wa kabiri, ariko byose byaje kuguma bigeze ku munwa maze ikipe ya Kenya itsinda Amavubi y'abagore ibitego 2-0. Uko gutsindwa kwatumye ibyo abanyarwanda bifuzaga byose bihinduka nk'inzozi, ahubwo bisanga ku mwanya wa gatanu ari nawo wa nyuma. Ku rutonde ndakuka nyuma y'iri rushanwa rya Sekafa y'abagore, ikipe yabaye iya mbere ikegukana igikombe ni Tanzania yarangije ifite amanota 7/12. Ku mwanya wa kabiri haje Uganda nayo ifite amanota 7/12, ariko ikarushwa na Tanzania umubare w'ibitego. Ku mwanya wa gatatu hari Ethiopia ifite amanota 6, Kenya ni ya kane ikagira amanota 4, naho ya gatanu ari nayo ya nyuma ni u Rwanda n'amanota 4 n'umwe w'ibitego 4. Iri rushanwa ryabaye ryarigeze gusubikwa kubera amafaranga yari ataraboneka mu ishyirahamwe Sekafa. Ubwo abagore b'u Rwanda biteguraga iri rushanwa, umutoza Jean Baptiste Kayiranga yari yatangaje ko bimwe mu by'ingenzi yibandaho ari ugusaba abakinnyi kwigirira icyizere.
Ibyo byo kwiyumvamo ko umugore w'umunyarwanda atakwirukanka, ibyo ni ibintu tubaganirizaho tukababwira ko nibagera mu kibuga, ubu bagiye mu kibuga ni ikipe y'igihugu, bibagirwe ko bafite ibintu binini, bibagirwe ko bafite amabere, bayazirike bashake imyambaro, batekereze ko ari abantu babareba. So ni mu myumvire ubundi umuntu yatekereza yirukanka yitekerezaho nawe urabyumva nuko bigenda. Approche rero nokubumvisha ko bahagaze mu gihuga nk'abakinnyi, babanze bumva ko ari abakinnyi mbere yuko bumva ko ari abagore. Nibyo ngibyo. Hanyuma nibasohoka mu kibuga yitwara nk'abagore, ariko mu kibuga zaba yitwara nk'umuntu ushoboye gukina umupira mu rwego rw'abagabo kandi umerita ibihembo cyangwa umerita igikombe.
tukiri mu mpira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze mu mahina imikino igeze muri kimwe cy'akabiri kirangiza mu cyumweru gishize ku ntera ya kimwe cy'akane kirangiza ikipe ya Sunrise yakuyemo Bugesera FC Rayon Sports isezerera Marine FC mu buryo bworoshye mukura Victory Sports yakuyemo Amagaju FC hanyuma APR FC yigizayo Police FC yitsinze nk'idahari ibitego bitatu ku busa mu mikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ku itariki ya gatatu n'iya kane mu kwezi gutaha kwa munani mukura Victory Sports izahura na APR FC ikipe ya Sunrise ikine na Rayon Sports. Tunyarukiye mu kino gusinywa ku magare kuri iki cyumweru tariki ya gatanu Kanama mu Rwanda hazatangira ryasiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rizaba riteguwe ku nshuro ya cumi kuva rishyizwe ku ngengabihe y'amasiganwa y'impuzamashyirahamwe y'umukino gusinywa ku magare ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Ku makipe 16 azaseruka atatu muri yo nayo abanyarwanda ariyo ikipe y'igihugu Team mu Rwanda, ikipe ya Benediction yo mu karere ka Rubavu ndetse na Ami Sportif y'i Rwamagana. Abakinnyi bazaba bagize aya makipe atatu bamaze gushyirwa ahagaragara. Mu ikipe y'igihugu izabitozwa na Sterling Magner hazaba harimo Innocent Nireba, Jean Damascene Ruberwa, Samuel Mugisha, Didier Munyaneza na Samuel Hakiwizeye. Ikipe ya Benediction igizwe na Eric Manizabayo, Hadi Janvier, Patrick Byukusenge, Jean Bosco Nsengimana na Bonaventure Uwizeyimana. Umutoza wayo nk'uko bisanzwe ni Felix Sempoma. Mu ikipe ya Ami Sportif izabitozwa n'umutoza mushya Nathan Byukusenge dusangamo René Jean Paul ukini wabo, Seth Hakizimana, Moise Mugisha, Janvier Rugamba na Ephraim Tuyishimire. Twabibutsa ko umunyarwanda Areruya Joseph ariwe wegukanye iri siganwa Tour du Rwanda mu mwaka ushize. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kinini n'ikinyarwanda, Sport mu Burundi, Nevariste Nzikobanyanka.
On est les champions ukoni kwa bakenyi b'umugwi w'umupira w'amaboko basketball Dynamo baririmba inyuma yo gutahukana kuri uyu w'Imana ikibanza cya mbere n'ihiganwa ryo mu gisagara cha Bujumbura ukaba watsinze urunani warumaze imyaka myinshi warizizi ico kibanza mu gisagara cha Bujumbura kizigenza uwo murwi yagaragaje umunezero kuri micro y'Ijwi rya Amerika.
Ni ishaka na experience yakoze kwiwanje ndibaza nitweze tuhorasha twagumanya ishaka gushika match here de début jusqu'à la fin.
Umugwi mutsinze nawo wabonye muziki
ni bari collectif ariko akintu mukinyu umwe mbwate twagume turi collectif duhana byose ishaka rusa n'iryo ryakoze.
Umugwi Dynamo warayutsinze umugwi runani mu rukino rwo kwishura mwihiganwa ry'Ibujumbura ni mu gihe muri fazare arunani rwari rwatsinze Dynamo. Umumenyereza wa Dynamo avuga ko yakoresheje imikenyuro myinshi kugira bikunda atsinde urunani, avuga n'ico agiye gukora mu kwitegurira yandi mahiganwa yimirije.
Urukino rwa mbere twari twakinye mugabo icyatunanira yaramaranse amaranse cyane cyane niyo yatunanira twarakinye bakagira amakosa ntitwinje amaranse no muzi twayinjije ikindi naco twagerageje urabyira ukinye twakinye na Mutanga samedi passé hari ingorane ya defense dere defense rero tumaze kuyikoze muri isomene tugira entraînement twagerageje kuzaturugara neza twugara tugafashanya kubera twabonye ko Mariki ari wa atsinda amapanie menshi twagerageje kugabanya nuze yiwe muri je tukamufata agarara kuranwa tumufashanya ko kwiga aronka amapanie bitoroshye.
Amanota mwatsinzwe amenshi yavuye ku makosa abakinyi b'inyuma ni market experience ni
inyuma ibyo ari umukinyi twari dufise agwaye nawe nyene yaradufasha mu marobo umba naho nyene twagerageje kuko uyo mukinyi umva ufite mukinyi akomeye ngaha mu marobo ucubone ringene uhindura
ku ruhande rw'urunani naho akababaro kari kose baje gutsindwa na Dynamo. Uno mukunzi w'urunani atahura izabaye kuri w'Imana
nk'umuntu akunda umugwi urumva yuko ari agahombo mugabo mu bijanye n'imipira murazi haburana babiri hagatsinda umwe no kuvuga nibyo badusinze mugabo twe ntibiduce intege kuko amahiganwa aracabandanya iri ni haganwa y'Ibujumbura hari haganwa ry'igihugu cyose hariho igikombe cy'umukuru w'igihugu ibyo byose bikaba ari amahiganwa tuzobandanya twitegura ahubwo gusa uno munsi ikintu kibaye mu isanzwe bavuga ati kugwa si bibi ahubwo bibi ni ukutavyuka byatumye duja tubona yuko hariho ibyo dukwiye gukosora bizotuma ayo mahiganwa yose nayemejeje kuvuga tujoshobora kuyatwara.
Icivugo cy'umugwi urunani n'ishaka abuzi
icivugo n'ishaka kandi ishaka ryari rihari mu kibuga kandi ryariho no mu bafana wabonye yuko abafana mu isanzwe mu runani twama tuvuga yuko abafana ari mu kinyagira gatandatu ariko rero nta kibazo ishaka ryari rihari abakinyi bari bahari mugabo urazi aba entraîneur ba coach umwe wese atega imitego ubundi agakenyura yindi no kuvuga bashobora kuba barushanijwe mu bijanye n'ingene bateguye imikenyuro ariko ntacho bitwaye muri basket nico bita fair play ntangora
muzindi nkino zabaye kuri w'Imana ku kibuga cy'ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama muzinga watsinze Carne bigoranye ku manota 69 kuri 38 kwa gatandatu Jimukana watsinze Mutanga United amanota 88 kuri 49 mu rukino rwa kabiri naho Lesipo watsinze New Star 108 kuri 99 umupira maboko volleyball naho kuri wa gatandatu hasozerewe ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu inkino za nyuma zabereye ku mugwa mukuru w'Intarangozi ku ruhande rw'abigeme n'umurwi wa gisirikare muzinga watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu ni nyuma yo gutsinda Gender Light Club iseti 3-1 ku ruhande rw'abagabo naho n'umugwi w'igipolisi Rukinzo watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu ni nyuma yo gutsinda Mikadi iseti 3-1 nyene Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu none hira bagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 z'ukwa karindwi 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose. Inama yabereye mu murwa mukuru Washington, yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivile. Baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa, ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi, Sam Brownback, yasobanuye ko iyi nama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo. Yaravuze ati ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na leta iyo yose, ahubwo buri leta igomba kuburengera, ntawe igomba gusumbisha undi. Ambassador Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu. Aturetse ibyo kandi ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye ntaterabwoba rikabije rihaba. Dushaka ko ubukungu bugera hose, nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu. Nk'uko Ambassador Brownback yabitangaje, guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini. Iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira. Bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere. Bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo. Ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo. Ambassador Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo mu karere kabo no muri rubanda. Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, ariko ntimujye kure kubera ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika bikomeza. Mugire umunsi mwiza, murakarama, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.